Cokimwe n'abagenzi biwe bandi, Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ijambo ryiwe biciye ku buhinga bwa none bwa video mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Nikiza, Perezida Ndayishimiye yavuze ko caje kwereka isi ko yari ikwiye gusenyera ku mugozi umwe mu gukemura amatati biciye mu migenderanire myiza hagati y'amakungu. Mu by'umutekano yashimangiye ko mu gihugu aramutswa wifashe neza. Agira ko abwira abagenzi biwe kuko u Burundi bukiri mu bihugu bija ku kirangaminsi c'akanama ka ONU kajeje umutekano bisa nko guhungabanya igihugu hagushigikira amahoro yacu.
Nous n'avons jamais cessé de le dire. Le Burundi se trouve arbitrairement sur l'agenda du Conseil de sécurité.
Ntitwigeze duhengeshanya kubivuga. Uburundi bushigwa ku rutonde rw'inama nkuru y'umutekano ya ONU ku karenganyo gusa bitumwa n'imvozi ya politike hamwe n'inyungu z'ibihugu bimwe bimwe bya rutura ku isi atawuzitse zisana n'ineza y'abarundi canke umutekano muri rusangi. Nyabona ibyo biri mu bituma umutekano w'igihugu cacu uhungabana aho korohereza amahoro n'umutekano. Dusubiye gusaba dushimitse ko igihugu cacu c'u Burundi cyo kugwa ku rutonde rw'inama nkuru y'umutekano ya ONU. Ahubwo uwo mwanya wahora ukoreshwe mu guca hirya no hino imigambi y'iterambere, imibano n'ubutunzi no gushyira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere rusangi wo kuva mu mwaka w'2018 gushyika mu mwaka w'2027 hamwe n'intumbero nyamukuru y'umugambi w'iterambere wo gushyika mu mwaka w'2030.
Et les objectifs du développement durable de l'agenda 2030.
Uko kuburabuzwa ku Burundi Ndayishimiye avuga agusanga kandi mu bihugu yavuze ko vyivanga mu vyo Burundi kuva mu 2015. Ivyo bihugu yavugiye muri rusangi yavyagije mbere ko vyanafashije mu mugambi wo guhakwa guhirika ubutegetsi bwari buhari ico gihe.
Nous ambitionnons bâtir des relations d'amitié et de coopération fondées sur
twifuza gushimangira imigenderanire n'ubucuti bifatiye ku kubahana no kubaha ubwigenge bw'ibihugu. Imforo y'ibihugu bimwe bimwe bishaka gukoresha uburyo butabereye mu guha amategeko ibihugu byo muri Afrika kwiyitirira ngo nibyo bigize amakungu bigafatira ibindi bihugu ingingo z'agahotoro hawunyanzwa amategeko agenga ishami mpuzamakungu ONU bibwirizwa guhagarara. Uburundi burashigikiye ko ibihugu byose hatarabwa uko bingana ko ari bito canke binini ko bitunze canke bikenye bifise uruhara mu guhangana n'ibibazo isifise muri iki gihe. Ni muri iyo ntumbero Uburundi bwifuza kubana neza n'ibindi bihugu canke amashami mpuzamakungu ku buryo atanumwe hahombera kandi yashyizwe imbere ukubahana. Aha rero turiyamirije twivuye inyuma ibitero mu by'imigenderanire na politike bigirirwa Burundi n'Abarundi bikagigwa n'ibihugu byo hanze bimwe mbere bikaba byarageze uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Igikenya mu gisata c'imigenderanire kibwirizwa gusubirirwa no gufashanya bifite inyungu twese mu kubahana.
Doit céder la place à la coopération mutuellement bénéfique et respectueuse.
Président Ndayishimiye ikindi yabwiye ONU nuko Burundi buzokwama bumeze magabo igihe cyose bizoba ngombwa ko bufasha mu kurwanya iterabwoba mu makungu nkuko bukomeje kubikora muri Somalia na Centrafrique. Indi migambi Président Ndayishimiye yahamagariye amakungu gukorera hamwe irimo ivyo kuraba ingene imikorere y'akanama ka ONU kajeje umutekano yosubigwamo ijenye n'ihindagurika ry'ibihe niyo kubungabunga amagara y'abantu. Perezida Ndayishimiye mu vyo yishimiye harimo igikorwa c'impunzi ziriko ziratahuka. Yongera kandi avuga ko amatora aheruka kuwa mu Burundi ari ikimenyetso ca demokarasi ikwiye gushigikirwa biboneka. Ubwa nyuma ijambo ry'u Burundi ryashikije n'umukuru w'igihugu mu nama rusange ngaruka mwaka ya ONU hari mu 2013. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashengeye mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka yagiye aratuma ivyegera vyiwe canke abashikiranganje kuko ubutegetsi bumaze guhakwa guhirikwa ari muri Tanzania mu 2015 atanga indozo hanze yongeye gukora.